Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa tatu itariki zitatu y'ukwezi kwa mbere kwa kabiri mu mbarira umwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nta metero yarimo yaho nari mpagaze, hanyuma ndago kubera twari tumenyeye kuri telefoni ishobora gukoroka, nagira telefoni y'undi mugenzi korotse, ncya ndahindukira kuraba ncya mbona iri kirazunguruka, ncya ndabona ko ari grenade, ncya ndyama hasi hanyuma ncya numvira aturitse.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bari hafi ikibanza catewemwo amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru co kimwe n'andi makuru harimwo itangazo rya leta y'Uburundi ryereka inteko zari zatekanijwe kurungikwa mu Burundi mapobu, turagira kwako mu kanya kari imbere. Muhinga mubo kuri munsi wa tatu hatewe amagrenade atatu hagati mu gisagara ca Bujumbura. Igipolisi kivuga ko abantu 8 bakomeretse, umwe muri bo akaba yababaye cyane ku kuguru. Abantu babiri nabo bikekwa ko bari mu bateye amagrenade bafashwe mu mugambi w'utohoza bw'ubwicanyi. Bamwe mu bari hafi yahatewe amagrenade bamenyesha ko umuntu umwe yoba yahasize ubuzima. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Bujumbura.
Grenade ya mbere yaturitse nk'igihe cy'isaha 6:06 n'15 z'umutaga, iyo yatewe imbere y'ibiro byishira hamwe byo gutumatumana kwa makuru ritunganywa n'abagwiza tunga bava mu gihugu cha Vietnam yitwa Lumitel. Ya kabiri yaguye ku metero nkeya yahatewe iyo ya mbere ku cicaro gikuru cishira hamwe ry'amaposta mu Burundi, ikaba yaciye yonona umuduga kuko yatewe ahasanzwe hahagarikwa imiduga y'abakozi. Uwo musore adandaza amatelefone akana yakora imbere y'ibiro vya Rumitere aratubwira ivyo yabonye.
Nabonye ishashi igwa nko ku nta metero yarimo yaho nari mpagaze, hanyuma ndabwe kukwera twari tumenyeye kuri telefoni ishobora gukoroka, nagira telefoni y'undi mugenzi korotse, ncya ndahindukira kuraba ncya mbona iri kirazunguruka, ncya ndabona ko ari grenade, ncya ndyama hasi hanyuma ncya numvira aturitse.
Ituritse hakomeza abantu bangahe iruhande yawe?
Nabonye umwe yaciye apfa n'ingoga, ngira yari mwabo mu bakiriya bari baje kudushorera. Abandi bane mwabo dukorana nibone nabonye bakomeretse bagiye kwa muganga, sinzi ko hari abandi.
Mu gihe abajejwe umutekano bariko barakizura basaka bongera baraba ikintu cyose giteye amakenga hagati mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane mu micungararo yahaturikiye ayo magrenade abiri. Grenade ya gatatu yaciye yumvikana ku gituro cy'amabisi aja mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Ubu ni umwe mu bita bakokayi akora akazi ko guhamagara binjira mu mabisi aho iyo grenade yaturika niho yarari.
Je nari kundengana nyine ngaha muri parking numva ikintu ginciye hejuru, nyine kubera hari mugwa mu bw'imodoka nyinshi sinamenye ngo ni ikintu, nari nzi ko ari blue y'imodoka nyine. Mwari munyuma niho tuce tumva ikintu giturike ngaha amwe barabara, turabye kutubona abantu bakomeretse kuko twari twace tugu gihumura tugize kuvyuka. Rero tubona umushoferi mu dukorana ngaha dusanga yakomeretse, nishuri tuhunda gutwara kwa muganga. None umugore acuruza yakomeretse ngaha kwibera, uriya w'imoto nawe sinamubonye twasanze bamaze kugenda ko tubona none yababaye guze.
Igipolisi kimenyesha ko abantu 8 aribo bakomeretse, umwe ababara gose ku kuguru, abandi babiri barafatwa ku bw'imvo z'amatohoza. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwijwe rya Amerika ko hihwejwe ubuhinga bw'inzego z'umutekano ayo magrenade uko ari atatu yo yatewe n'umuntu umwe. Yasiguye ko ico bita gupiye ya grenade chatowe imbere y'ishirahamwe rya leta ryo gutumatumana kw'amakuru onatere biboneka ko nyene kuzitera yo yaciye abandanya ku gituro c'amabisi ahatewe ya gatatu kuko ari haruguru yaho. Abanyagihugu barafise impanuro n'ico basaba abatera ayo magrenade naho batabazi.
Impanuro notanga muri rusange ku bantu benshi bakora iri bara, nibaza yuko boraba abanyagihugu bakareka kubatera amagrenade, kuko gutera grenade nk'umuntu ariko aragura agatelefone cyangwa ariko aradandaza agatelefone, nibaza yuko aho nta kwiyumvira kwa cyane baba babishyizemo cyo kwiyumvira ko baba yiteye abanyagihugu. Byibonekeje kuko gutera grenade ahantu akorani abantu barenga bashika nka 50 utazi yuko hari inshuti yawe irimo, umva naho ushobora gusanga uyiteye no mu nshuti zawe nyene.
Nubwicanyi bwo butagira izina n'abantu ko bibi ibintu bo bireka kuko ntabwo babazi iti ihitana naka cyane ni naka genda bintu tose ko bo bireka.
Umwe mu bacitse kuri icumu arashima ukuntu inzego z'umutekano zanyarutse gutabara.
Cyane cyane ndashimira inzego z'umutekano zikuzobandanye zikoranubwira, kuko sinovuga indi minota ngo nk'itanu kuko bari bamaze kuzura ngaha twari dusaze dufise nka babiri bacungira ngaha ku ishop ya hari mugaba mu mwanya mutoya twari tumaze kubona buzu yari beshi
inyuma y'iturika rya magrenade hagati mu gisagara cha Bujumbura amabanki amaduka n'amabarabara vyubugawe akanya katari gato n'abakenyezi badandariza ivyamwa n'imboga iruhande y'amabarabara bataye baromoka kubera ubwoba eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge leta y'Uburundi ivuga ko yashimishijwe n'ingingo yo kutarungika mu Burundi inteko zijejwe gukingira abanyagihugu maprobu yafashwe n'abakuru b'ihugu byo muri Afrika bari byakoraniye mu nama ya Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia mu ndwi iheze ivyo biri mu itangazo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wa leta y'Uburundi akaba kandi n'umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba reka tumutega amatwi mu majwi twarungikiwe n'umenyesha makuru ya radio ijwi ya Amerika
Leta y'Uburundi kabisubiye gushimira abakuru b'ibihugu n'amareta agize umuryango w'ubumwe bwa Afrika kubwenge n'ubwitonzi bwaranze ingingo baraye bafashe kuko bashize imbere inyungu n'iyubahirizwa y'ubwigenge bw'igihugu basangiye umuryango hamwe n'abene igihugu bacu aha rero bikerekana yuko abakuru b'ibihugu bya Afrika bahinyuye yuko mu nyuma y'igihugu cy'u Burundi ko atangeka hariho n'ibindi bihugu biri ku rutonde navyo nyene butaca kabiri bitaramukiwe na kare baraciye umugani ngo ruri yabandi rutakwibagiye cyane inkwi kwiswe mukeba uwo yirenza urugo leta y'u Burundi kandi yarakiriye neza icyifuzo cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika cyuko ibiganiro byatangujwe na nyine cyubahiro yoweri kaguta Museveni umukuru w'igihugu cha Uganda byo bandanya kuri ivyo leta y'u Burundi yashaka kwibutsa yuko kuva na kera yamishira imbere inzira y'ibiganiro ubikabirindiriye intumwa zizova mu gihugu cha Uganda kugira ngo bavugane ingene ibyo biganire byo bandanya gutyo bishobore gushika ku kintu ngira kamaro kandi cyubaka leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa abarundi n'amakungu yuko yiyemeje gucungera umutekano w'abarundi n'abanyamahanga bose ba mu Burundi yubahirije agati akazi na muntu no gufashiranya nabo bose basanzwe bipfuza guterera kugira ngo ingorane ziri mu Burundi zitere umuti harimo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariko ubwigenge bw'igihugu bukazoguma bwubahirijwe mu guheraheza leta y'u Burundi irasubiye kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ataho nyabwoko rizosubira kuba mu Burundi ikamenyesha kandi yuko abarundi bose bazohagurikira rimwe mu kugwanya abo bose bazoshaka gutunganya igihonyabwoko ku nguvu baciye mu buryo bunyuranye kugira ngo baronke inzira yo gushinga ubutegetsi abene igihugu batazoba bitoreye kandi budaciye mu nzira ya demokrasi murakoze
Kira ni kiganiro cy'ugaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
urugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye muri komune ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bamwe bakunze kwitwa ahitwa Bujumbura Rurale ngo rubanye neza muri kino gihe urugwaruka ruravyemeza nkuko kuri uyu munsi wa gatatu rwabivugiye mu nyigisho zo kubana mahoro ziriko zirimeshwa n'umuhari w'abaskuti hamwe n'ihuriro ry'urugwaruka reja n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka ishiki aho ariko harabera izo nyigisho
hugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye ikorewa muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura zarafashije kugira urwo gwaruka rwarabana yingwe imbere no mu matora ya 2015 muri kino gihe rube rubanye mu mahoro nkuko gonye ne ruvyivugira mu gihe giheze hari nka bamwe mu gwaruka rutubakwa guhonyoza ikirenge mu turere tumwe twa komine Kanyosha ni nko mu mazone ya Kiyenzi na Mugira aho harabigisha canke abayobozi b'amashure bavuga ko bahigwa buhongo Jean Bosco ndarubayemwo arongo uyu muhari w'imbonera kureza sende devdede muri komine Kanyosha ubu aja ku kazi aticura abamutegera
naje ntivyankunda konja ku kazi ari ku uyu munsi agahengwe turagafise tureka kuvyizera ijana kwijana ariko vyopfuma muri iyi minsi abo tubikesha ni inzego z'umutekano abajejwe intwaro bagiye barahumuriza bongera baza baratanga inyigisho tugaca tunashimira n'amashyirahamwe atandukanye harimo aya y'abaskut yagiye aratanga inyigisho afatiye cyane cyane kubarongoye ugwaruka mu migambwe itandukanye no mu zindi nzego zitandukanye tukaja turahurira hamwe tukayaga
no muri fraude bunyakuri baremeza ko migendaranire hagati y'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe iteri bamyiza kubera inyigisho bahawe n'ubabandanya guhabwa n'umuhari w'abaskuti ufadikanije n'urunani rw'urwaruka reja nkunzimana Jean de Dieu n'uwo muri fraude bunyakuri
akungu kone kenshi kugira no munsi no munsi ugira kabiri tuje muri zino nyigisho hari zambere zari zabaye mu kwezi kucenda kunyigisha twaronse kugeraho bigeze uno munsi twarungutse cyane ubugwaruka turatahura nabo migambo itandukanye turamaze kubona ko uwo mudasanga ivyumvira atari umwasi hariho ihinduka arabari barahunze bahungutse bafashijwe n'izi nyigisho ahabwo zari zaratevye ndashima cyane
mashira hamwe yigenga ahurukiyemo ugwaruka muri commune Kanyosha bati izo nyigisho zaje hageze kuko harabita na mazina atariyo imbere y'amatora no mu kiringo c'amatora bivugwa na Nyandwi Anne Marie numwe mu bari mu mashira hamwe yigenga
ayo amazina ngo bitana ngo bipinga ngo ibiki ngo inja byumva na yandi mesha cyuza abandi nyene usanga adahishite kabandi tuko turaraba bikubira gabanuka kubera inyigisho bari ko baraduhazira n'inkora mutima usanga dituma twiyumva namwe abantu nabandi dushobora kubana
asigaye myaka ine ngo hatunganye yandi matora ico kintu cibipinga ninja byi kizava kigaruka ntabwo bufise
oya je kuvuga wanje ntabwo afise kubera yuko mbona beshi bari ko barayaheba tugereranije kubira
mustandiro wa commune Kanyosha arashimira amashira hamwe yitanze kugira urwaruka rwo muri commune arongoye rubane mu mahoro Jean Berick Masi Munzerere avuga ko nawo kaja karacamwo babandanya ba mama
umugambi mwiza cyane gose gusa cyo nosaba n'icuko aba aye bafasha rishira hamwe cyane andi mashira hamwe agerageza gukumera nk'asukamwe mabisi mu matora wari umugambi bari kwe gukora kuva amatora heza bakajana n'ugwaruka iyo myaka 5 yose gahera baza baraganiriza ugwaruka kugira ngo bitegurire muri iyo myaka igiye guhera 5 bitegurire bati mbega ni hagara mu matora tuzokwifata gute
abahabwa izo nyigisho zo kubana mu mahoro basaba ko zotangwa gushika ku mitumba ariko icegera cy'urongoye uwo mugambi mu mahari w'abaskuti mu Burundi Sosten Nirumva yishura ati
abo izo nyigisho nibo baca bamanuka mu barongoye akabwira gushaka umutumba baca bihura na za nyigisho twatanze cagiye kibira amatora zime twita pedicas baca babihurirana nabyo baca bitumugaruka rurongo nyigisho nyinshi urabaza abaformateur commune bo mu commune batubwira yuko babona ko ugaruka gwinshi ruko rurarondera ibikogwa ruko rurarondera utuntu budandaza bitagihendwa cyane nkuko byabimeze ubwa mbere
izo nyigisho ziriko zitangwa muri commune ya Kanyosha mu gihe inyuma y'ukwezi kumwe gusa n'iminsi ne hamaze kwicwa abantu bane bose bakaba barurwaruka babiri bishwe barashwe muri zone ya Muyira kugenekereza ya 11 ukwezi kwa mbere bandi babiri bicwa barashwe n'abantu batamenyekanye mu ijuru ryo kuri uyu wa mbere igenekereza rya mbere kuno kwezi kwa kabiri muri zone ya Ruyaga muri commune Kanyosha y'Intara ya Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Uburubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twibutse kandi abakunda umupira w'amaguru ko ihiganwa mpuzabakungu shana uyu 2016 ririko rirabera mu gihugu cy'u Rwanda ribandanya abamenyesha amakuru bacu Desire Hatungimana ikana Jean-Claude Munyandinda barakurikirana aya makuru turabashikiriza ukuntu amakipe ariko aratana mu mitwe ika n'amakipe ariko arajimbire mu kiganiro cyacu ika mu makuru yacu aza mu kanya
Amakuru maki mina mbega uri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza
Eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramukije nongera ndabahikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Abatumire ni babandi nyene babiri, Honorable Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pade, hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Mushinga ntaye Sibomana, uno munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi
no kuvuga ngacoka mugabo reka kuvuga ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi, migambi y'imibano n'ibindi, ivyo umuntu atasinzira atarara ntibuca nta mwanya afise wo kwiyumvira ivyo. Icyambere rero nosaba nuko abarundi bararushe ubwicanyi buhagarare bukwina ubwicanyi buhagarare. Icyo ndagisimitse ko kuko aha a uravye ugaruka n'abandi bantu bari ko barapfa muri ibi. Hamuhengera umwana avuye kwisumamo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'igipolisi niba bara abapolisi niba bara abandi bakamurasa amaso mu yandi gutya. Ibyo bintu bidahagaze
uvuga utubwicanyi buhagarare niyo nibuhagarikwe nande
nisha nagira nko
ubugira atamenye
nisha nagira nko barire hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzobazwa ibi biri kubira kuko hariho leta iye ibarega ari tabarega niko bimeze. Hari inzego zitwa ko zijeje umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwa bo nibo mbere no kibura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi kuko ibi Nzoji wame yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikiye cyane bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo sekiteri azobibazwa aba batanguye kuza barafatirwa ibihano wibaza ko biva he n'ayo maraporo ibire ntibizuhagarara. Nicyo gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko araseseka byarenze hanero. Icya kabiri nuko ibi byose birafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iriho nyangwa ry'amategeko iriho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mbunyamaswa ibyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyosubira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano y'Arusha cyosubira ku nzira ya demokarasi. Ibyo bitabaye ibiganiro nivyo bintu byihutikwa agateka kazi na muntu bica bijana urumva maze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa gukuramo umutima ugaciye himba byirondoka ntawe akivuga agateka kazi na muntu. Ivyo rero nivyo byihutikwa ibindi by'imigambi amatungo ya leta yibwa n'ibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wewe uziko utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo zorondera wawe ukavuza mu bamutoye mu byimba mu ruvubu ya Karuzi bari bamufatiye aho iwabo w'abantu we wumva woja mu migambi y'iterambere ry'igihugu bigenze
ariko ari ikintu Honorable Nzojibwami yavuze ati byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire nawe mukavuga ko mubihurira koko ho bitohoza kugira uwo bikoza amenyekane mu gihe ubikoza ataramenyekana ho kugwiki
byo hagarara amatohoza nayo narashoboka mugabe bidahagaze nta matohoza ashoboka uko abari kubigira nibo abari gutohoza bamwe nibo bagirizwa ivyo amatohoza va makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nziri kurasha mu Burundi cyo gituma nkubwira ndi leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nkuko bamaze iminsi bapfa biracagoye. Nicyo gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho rega ibi byose byo kudadaza nivyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hari inzego zijeje umutekano abantu bazokwita twe nicyo gituma mu mugambwe dusemera tuti nyabona nyabona tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nkuko bapfa muri
Honorable Nzoki bwa mbere ninde zohagarika ubwikanyi buriko buraba
ubwa mbere nagira ngaruke kuri mwe byabereye arusha bakaganira hanyuma bamwe bakamagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero arusha nubu ntibisa na gatoya igihe twaje arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batwabugarirako twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwaro n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe baribo batwara urumva rero ni ikintu bita komba afro renverse ntibisa nabigaje arusha
nigihushane
nigihushane nico gituma nkabambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanye arabahera mu gitondo kusha ku mugoro bavuga ibinyoma ku maradi ya mwamba bavuga yuko amasezerano ya arusha yoba yaraho nyanzwe bavuga ko bwirizwa shingiro ryoba ryaraho nyanzwe bakabyandika bakabisigura bagacha bavuga bati agateka rero kabo bana baba jeune ni mugende mwugare amakartier mutera amagrenade abapolisi
ariko hari uvuga ivyo
mbanze ne kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu n'ukwejo muzogenda isaha zinaka none sivyo bavuga imisi yose gushika naho bajejwa atakazi na muntu bavuga ati agateka kanyu ni vya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma camba yubusa amasezerano yi arusha barazi neza bazogende bicare bagira ikintu bita examen de conscience nta amasezerano yarusha yigize arengwa muri iki gihugu nahabwirizwa shingiro kigeze riringwa muri iki gihugu mugabe cyabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta amasezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe
ninde yo hagarika ubwikanyi uri ko urahitana abarundi no munsi
ica mbere nuko bokwemera tukicara no biganire mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasezerano yarenzwe cyangwa ibyo twashingiro ryarenzwe mwebwe izo shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho ca mugenda mubaze sentare ibwe irabe ibwirizwa shingiro ibyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishuriti ntabwe twashingiro ryarenzwe
ariko honorable kebura uno munsi ubwikanyi bikuburaba kugira buhagarare hakugwa iki gikogwe nande
abarungi kabo bantu kwita ariko muri urazi gufata ibibondo atari abasirikare ukabita mu makambi wimvira ko bovaye gute none
ubu niwe bitaga
mu basoda mu makambi bari forme ukabarungikayo uni mugende bovaye gute ni muhagarike guhenda abantu ni muhagarike ikinyoma ni mube honete
kubibwira tasiano
nese kandi kundarabe ugera niwe ndiye atamenya ababwira abo beza kunywana ku mugoroba ni muvuge ukuri muti hajya twagombe byicaro twagomba kwankiriza demokrasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta nibwirizwa shingiro ryare ivyo yabaye byarabaye hanyuma musabe ikigongwe hanyuma murabikuta
cyagaragara kuri umeze siko bose bameze riga
gerageza na gatuwe mu
bikorwa hakogwa iki gikogwe nande
navuze ubwa mbere bwemegwa butemegwa ubutegetsi biriko birakogwa murabibazwa ibyo namategeko yiwacu na mvamakungu na muza makungu niyo ntibesha pane ko bimeze abandi babo bazwa nabivutse iyo hageze amatohoza amatiere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze
kugiti ciwe
nababwiye uri gipolisi cyangwa igisoda gikora hariho bajezwa karere kanaka hariho ababa bariko baropera muri iyo community
abakorera muri ako karere
ibihabera utegeza gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde uko niko bitegeza kugenda niba ntidutande ku imyikomo cyangwa tugira dora filozofi kuri icyo biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobejo kandi abo bariko barabikora no munsi ntibarara bimutse mu Burundi ico canke hijya yejo bizobagaruka ko bazobyishura kuko ibintu biriko birahogwa muri igihugu ntibizokwijyana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi nejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma
turarangije
cyo gituma rero abo butegetsi buriho buvyumve buvyumvirize buba bwemewe butemegwa buba bwisunze amasezerano y'Arusha canke utayisunze ibikiho birakogwa bizobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikogwa bazobibazwa nabo nyine ku giti cyabo
mu gusozera umwizero ngo niki ko ejo canke hirya y'ejo akamo k'abatavuga rumwe na leta kazobugira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
akizero umwizero si munini cyane mugabo nkuko jewe nabivuze mu minsi heze cende ndatungwa nunzwe no kwizera kuko abarundi bose sabana babi ntibakeneye ko bene wabo babagwa nk'intungwa hanyuma makungu nayo nyine adufasha ariko arabibona numvirije no munsi kuri RFI umufasoni yarungitswe na UNESCO yagwanije cyane abanazi numvirije raporo yatanzwe muri ugwego rukuru rw'umutekano rwa ONU bucabaza kuraba ibiriko biraba kuva itariki 2022 z'ukwezi ivyo vyose ni ibintu manizera mugabo ahandi naho nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizero nganiki honorable Augustin Zojibwami yuko akamo k'abatavuga rumwe na leta gashobora gukira ico gahinduye mu bijanye n'amahoro y'umutekano
imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego
ndewe ni uba humurize nagira ni uba humurize
humurize abari ku kivi
hejuru yasa
abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo nabanazi ngo niki iyo ni strategie de retention perpetuelle no kuvuga bame umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga sibomana tasi bihava binshikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora ko avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta nahamwe ikibi ikinyoma cigeze
ikiki umwizero ngani kiko akama k'abatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
umwizero uriho kuko abatavuga twe tuvuga rumwe na leta mugabo tukavuga tugomba ineza y'igihugu inzego zatubona abanyagihugu hamwe n'abanyagihugu bose bazora bate bijya none urya muntu avuga nivyo sivyo tubishire mu ngiro cyane tubishire mu ngiro
umwizero ni wose
umwizero uriho ibintu bizotera imbere
reka ndagukengurukire honorable Augustin Zojibwami nibutsa ko urongoye umugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikebura leta
ego murakoze no hanyuma muronse umwanya murazo ntumwe
ndagushimiye nshimiye kandi Tatiense Bumana yari hano ku izina ry'umugambwe iprona ishamiri ri mu mizero y'abarundi wakoze kwita bakeneye ibiganiro
murakoze ariko nagira nkebure Zojibwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko atashika no mu wa gatandatu uko baca batwenga abadutwara bose n'ibize padere yarapfuze
murakoze cyane
ntacyo
murakoze cyane reka nshimire n'abari baduteze yo mpimwahise mu gukurikira kino kiganiro muranirwe mu banyu no mu byanyu Jerome Nyenzima nari ndakiremesheje ndabipfurije amahoro aho mubaye
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
murakoze Studio Ijambo abakunda umupira w'amaguru twabwiye ko ihiganwa ribandanya ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu byo muri Afrika ribandanya mu kanya gaheze igihugu cya Republika ya Congo ihana demokrasi gihejeje gutsinda mu rukino rwagihuje na Guine kimwe ku busa bwa Guine aho hari nyuma yuko ivyo bihugu ayo makipe yarangije atana kimwe gitsinze kindi aho hari mu mwanya bongerewe tuboneyo kandi akanya ko kubashimira nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugira amahoro n'umunsi n'umugoroba mwiza.